radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi, ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika biratangaza ko Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe afungiye mu mazu y'iperereza.
Afungiwe mu iperereza. Ibyo yagirizwa aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu.
Anyeshe bangira icenge umuvugizi w'ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Burundi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko rigiye kubakira amazu impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda.
Mfite abana umuryango w'abantu 8 ariko turara mu nzu duhagaze. Inzu yarasenyutse ndetse urabye uhagaze hanze umbonaho ndyamye uri hanze. Nukubwo imvura iguye amazi yose aherera mu nzu.
Umwe mu batuye mu nkambi ya Rusenda yanamakuru y'iwanyu mu ntara mbahayikaje. Duhere ku makuru avugwa rya n'ihindo ku isi mwateguriwe kandi gizweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse wiriweho.
Mwiriwe neza Venice. Turehera kuyavugwa kuri Sudani, ibisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byarakuye abakozi ba ambasade z'ibyo bihugu muri Sudani. Ibindi bihugu biriko biratwara bene igihugu bavyo mu bice bitekanye mu gihe impande zihanganye zagwaniye ku mugwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana. Kugutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya Leta hamwe n'abaparakomando bo mu muhari Rapid Support Forces kumaze iminsi 8. Abantu 420 baramaze kuhasiga ubuzima hamwe n'abandi amamiliyoni bugaraniwe mu mazu batagira icyo bifashisha mu kubaho. Mu gihe abantu bagerageza guhunga ako kaga k'intambara, ibihugu byatanguye kurungika indege no gukura bene igihugu babyo muri Khartoum. Bamwe mu banyamahanga barakomeretse. Ubufaransa bwavuze ko indege yabwo yatwaye abantu hafi ijana barimwo intumwa z'ishyirahamwe rya Buraya n'abo mu bindi bihugu batwawe muri Djibouti. Ubudagi bwavuze ko indege yabwo ya gisirikare yashyitse i Khartoum. Ubutaliyano nabwo bwavuze ko bwatwaye abanyamahanga ejo ku munsi w'Imana. Ghana, Ubuhindi na Libya byavuze ko biriko birakora kugira bitahukane abenegihugu bavyo. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bavuze ko inteko zidasanzwe zabo zakoresheje za kajugujugu zikurayo abantu barenga ijana zibatwara mu kambi y'igisirikare cy'Amerika iri muri Djibouti. Muri Kenya naho ibiziga 39 biramaze gutorwa kugeza ubu mu itongo ry'umupastori muri icyo gihugu. Uwo yarafashwe yagirizwa kubwira abamuyoboka kwisonzesha gushika bafuye. Umukuru w'igipolisi cyo muri komine ya Malindi, John Kemboi, yavuze ko hari ibindi bisa n'imva kuri iryo tongo ryo mu pastori Paul Mackenzie zibwirizwa kwimbwa kugira barabe birimwo. Abamaze kumenyekana ko bafuye muri ubwo buryo bamaze gushika kuri 43, kuko abandi 4 batowe mu ndwi iheze bafiriye kuri iyo sengero yitwa Good News International Church. Abanyepolitike bakorera muri ako karere basaba ubutungane kutamurekura kugira iyo ngendo yo guhenda abanyagihugu ntiyandukire utundi turere twegeranye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika kandi ni muri Ethiopia, umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yavuze cyo ku munsi w'Imana ko leta yiwe itangura ibiganiro n'umuhari w'abaroberi w'aba Oromo muri Tanzania ejo ku munsi wa kabiri. Buzoba bubaye ubwa mbere leta ya Ethiopia itangaza ku mugaragaro ibyo biganiro n'uwo muhari witwa Oromo Liberation Army, Ola Mufunyafunyo, umaze imyaka ugwanya leta. Umuhari Ola na leta bagirizanya ibitero bitari bike byakozwe mu ntara ya Oromia ya Ethiopia.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, iperereza ry'igisirikare cy'Ubwongereza ryatangaje ko Uburusiya buriko burarondera abo bwise abagabo nyabo bwinjiza mu myimenyerezo ya gisirikare ngo bagwane intambara burimwo na Ukraine. Aya makuru yasohokeye ku rubuga rwa Twitter k'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Ubwongereza. yemeza kandi ko Uburusiya bwasohoye amatangazo n'ivyapa ku mabarabara ahamagarira abantu kwinjira mu gisirikare bwaremeye kandi umushahara ku bazokwiyandikisha gusa ubushikiranganyi bwo kwivuna basi bw'Ubwongereza bwemeza ko igitigiri Uburusiya bukeneye cy'abantu ibihumbi amajana ane binjira mu gisirikare gishobora kutazoboneka intambara hagati y'ibyo bihugu iracyabandanya itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryatangaje ko ibisasu bitanu byo mu bwoko bwa misile byaguye mu gisagara cya Kharkiv ubuseruko bw'ico gihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu bisambura amwe mu mazu.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Burundi ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika biratangaza ko Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari ministre w'intebe afungiye mu mazu y'iperereza. Hatangajwe kandi ibyaha kurikiranyweho byashyizwe ahagaragara na Nyese Bangiricenge umuvugizi w'ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika.
Afungiwe mu iperereza ibyo yagirizwa aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu aragirizwa kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu aragirizwa kandi n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Umuryango we urashobora kumubona uwo ntibarashobora kumubona ariko vuba bafite uburenganzira bwo kumubona.
Anyeshi Bangiricenge yari mu ntara ya Cibitoke mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta. Kuri iki cyumweru umushinjacyaha mukuru wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yari yashyize ahagaragara itangazo ryemeza ko Alain Guillaume Bunyoni yafungiye mu gipolisi kandi ko ubushinjacyaha burimo kwegeranya ibimenyetso ku byo Alain Guillaume Bunyoni ashinjwa kugira ngo mu minsi iri imbere ajye kwe imbere y'ubutabera. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Nurwego rwa mbere rw'igihugu rwemeje ko Alain Guillaume Bunyoni yahoze yamushikanganje wa mbere w'u Burundi yafashwe mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mungu Sylvestre Nyandwi umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yavuze ko ubu uwo mujenerali wo mu gipolisi abarizwa mu minwe y'igipolisi. Umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yatangaje ko Bunyoni yafatiwe aho yari yinyegeje inyamuzi muri zone Mubone komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi ku igenekerezo rya 2021 ku kwezi kwa kane. Umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika aramenyesheje abarundi n'amakungu ko General de Police Alain Guillaume Bunyoni ari mu minwe y'igipolisi. Ni ku itangazo ryasinywe na Nyandwi rivuga. Anyese Bangiricenge umuvugizi w'ibiro by'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yatwemereye ko iryo tangazo ari ry'ukuri. Ivyavuye mu isakwa ndetse n'ibindi bimenyetso bigaragaza ibyaha yoba yarakoze biriko biregeranywa kugira ngo azoca ashikirizwa umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika nawe aheza afata ingingo yisunze amategeko. Ni ku tangazo rishimangira iryo sakwa rivugwa ryakozwe ku matariki ya 17/18 ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni ziri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana mu manuko y'ubuseruko. Mu itangazo ryiwe Sylvestre Nyandwi yasigura ko kuwa 17 igipolisi kimaze gusanga Alain Guillaume Bunyoni atari kumuhaniwe mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ariho ibiro by'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika byaciye bisohora umutahe wo kumurondera. Mu ntara ya Rutana ijwi rya Amerika ryamenyeye ko inzu iri ku musozi rongero yasatwe atakintu na kimwe igipolisi n'igendereza byasanzeyo. Emwe n'isanduku mutamenwa nta kintu na kimwe carimwo. Niko amasoroko yo mu gipolisi yabwijwe ya Amerika. Ku mutahe wasohowe n'umushikiriza manza akizigenza ku itariki ya 17 hari handitse ko yikeka ko bari vo bya by'amafaranga binyegejwe mu nzu za General Bunyoni. Harabibaza ko ashobora kwagirizwa cyangwa akegekwa ko ibyaha birimo amatungo adasiguritse, ukunyonora amatungo y'igihugu, ukudindiza ubutunzi bw'igihugu n'ibiturire. Ariko umwe mu barongoye amashyirahamwe yigenga mu Burundi akorera mu gisata cyo kurwanya ibiturire atashimye kumwidondo umwirondoro wiwe uje habona amenyesha ko navyo bishobora kuburwa bahamwe igihe amashira hamwe n'ibinyamakuru basemerera basaba ko abategetsi babanza kwerekana amatungo yabo imbere yo kwinjira mu mabanga nk'uko ibwirizwa nshingiro ribisaba abategetsi uhereye kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu baravyiyamirije amatungo yabonyoni ntiyigeze avugwa aja mu mabanga cyanka yakuwemo bizogorana cyane kuvuga ico bisunze bavuga ko afite amatungo adasiguritse nikavuga abantu batari bake bazi arenge yome bunyoni cyanke abakoranye nawe ntibashimye gutanga umwihwezo ubiriko biramuba ko muri kino kiringo ariko akitangura gucunaguzwa mushingwa manza Dieudonné bashirahishize akurikirana ibibazo by'u Burundi kuva kiri munani z'abanyeshure muri kaminuza yabwijwe ya Amerika inzira zibiri zishobora kuba ziri nyuma yikurikirana rya bunyoni
yoba bishitse hakaba hariho dosiye yakozwe neza ivyemezo biriho bagafata umuntu ahambaye inkuyo yahambaye mu nzego imyaka n'iyindi yoba ari intango ariko nta muntu yo casya bwose ngoye mama ubusuma bugire gutuzwe gose burundu bishobora kubamwo amayira abiri ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kugwanya bakabo koko birimo iyo ntumbero rero ntayiraboneka mu kuntu leta ikora ariko ikintu cyose kugira intango reka abarundi babitega amaso
kubwiwe cyangombwa nuko amategeko yubahirizwa mu kwa 12 umwaka uheze leta zunze ubumwe za Amerika zasubije ko ibihano barenga yombe bunyoni zari zamukuye ko amezi make nyuma yo kuja mu mabanga mu kwa 6/2020 icyo gihugu cya rutura cyamwatse uburenganzira bwo kuja ku butaka bwacu Amerika yikeka General Bunyoni kuba yaragize uruhara mu bikorwa bikabije bihohotera agateka kazina muntu mu Burundi Amerika yamwankiye gusa kuja ku butaka bwayo ntishobora gusaba leta y'u Burundi kumushikiriza urukiko mpuzamakungu rwa rwo rwose kugira rumuburanishe ni kumwe mu bakurikiranira hagufi ibibazo by'ubutungane mpuzamakungu yabwijwe rya Amerika itangazo ry'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika rije nyuma yaho kuri uyu wa gatandatu umurwi w'igihugu wigenga ujeje wateka kazina muntu Hussein Dahash utangaje ko wagendeye General Bunyoni yahafungiwe gusa Sixte Binyini Muraba mukuru wa Hussein Dahash yabwijwe rya Amerika ko adashobora gutangaza ikibanza afungiwemo atubwira ko inshingano z'umushikiriza manza akizigenza n'ubushikiranganje bw'ubutungane n'umushikiriza manza akizigenza yirinze kubavuga Mugama soko yuzuzanya ijwi rya Amerika yatubwiye ko afungiwe mu gashoro k'ibiro by'iperereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ku cicaro cy'igendereza cy'u Burundi nta mushingwa manza araronka mwunganira kugera kuri uyu wa Mungu umukuru wa CNDH niwe yaroye muhira kumuzanira impuzu zo guhinduranya niko amasoko yacu yatubwiye nkuko hari abatari barigeze bashimishwa nuko yakwa bamucungera umutekano n'ubu hari ibihangange muri Centre de FDD mu ntwaro no mu nzego z'umutekano bitifuza ko bunyoni yacuranguzwa harashobora kumwumvikano akazokubitwa inkoni ngufi ubutungane nicyo gituma butihutiye kuvuga byinshi muri iyi dosiye niko amasoko yacu yongera ko kwa 2021 tariki General Bunyoni yafatiweko niho Colonel mugipolisi Desire Uwamahoro atwara igisata cy'igipolisi kijejwe kurwanya imigumu ko BAE yashikanwa mu ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi nk'uko amasoko yo kuri iryo bohero yabyemerejwe rya Amerika yari ihagaritswe kuwa 17 hatangura isakwa ku mazu ya Bunyoni umushikiranganji ajejwe umutekano Martin Iteretse yabwiye amenyesha makuru ku itariki ya 19 ukwezi mu biriwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku idosiye y'iyo ntwazangabo iri mu minwe mushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yirinda kugira ikindi kintu kinini ayivuga ko eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Manda ya mezi atandatu yahawe ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yashe ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarangiranye n'itariki ya 19 z'uku kwezi. Mu gihugu benshi ntibavuga rumwe ku butumwa bw'izo ngabo. Goma jimisho kandi bakomera.
Amezi atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase zemerewe kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano mu cyuterwa n'imitwe yitwaje intwari rwanya leta. Izi ngabo zoherejwe muri Kongo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara. Byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za yase zabirangiye, ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa. Abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda. Hari abifuza kwizi ngabo ziva muri Congo barimo John Banyene Balingene, umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yose. Uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo.
Twebwe ntabwo turamenye icyo ingabo za EAC zaje gukora muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba. Ubungubu Perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri icyo ingabo za Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano. Kwa mezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho, ahubwo M23 irakomeza gufata uduce twinshi. Ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu M23 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda, kandi EAC nayo ibirebera.
Ku bwa Gentil Karabuka, umwe mu bayobozi ba societe civile mu teritwari ya Rucuruwe, abona ko nta tandukaniro riri hagati y'ingabo za EAC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO.
Icyo MONUSCO yarakoze nicyo ngabo za EAC zaraje gukora. Turi yuko barimo bazungura tu, barimo bapica amafoto, bagakora n'ibyari byaye, kandi no mu karere ko batuyemo, akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo. Tacho ndacho tubona ko bakoreye abaturage, ariko tukaba dushaka yuko igouvernement ya Congo itubwira twe abaturage EAC yaraje kutumarira iki. Kubera na nubu ntacho turareba icyo batumariye. EAC yashaka yuko yasubira iwabo. Ingabo zacu za Congo ndabwo zananirwa gukubita yaduye ya M23. EAC baraje mvuga yuko baraje kudukora abamaskini, baraje kutubuza amahoro, kubura gusuma yubwo nubundi ko twabaga.
Ku rundi ruhande hari abasangiza ingabo zikwiye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Congo. Aba barimo Rudakubona Clement, uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baranira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi.
Nibura turabishima ho gatoya kuba abayase bari hano, kuko hano hari abarundi. Impamvu twabishima ho gato nuko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabariye y'abateroriste ba M23, ugasanga nabyo biri kudufasha, kandi aho bari abateroriste bakaba badahari. Ahantu bari tubona yuko yasahantiri abantu babo bisanzwe, nubwo abari gato ariko banayisanzura. Kuba ko tubanye n'ama EAC bidushimishije cyane kushoboka ko twakabanye n'aba bateroriste n'amarama partie rebellion.
Nyuma yo kumva ikizi impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za EAC, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Luanda Batukezanga Francois, umuyobozi wigisha ibijyanye na diplomasi, imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari ULPGL, Université Libre des Pays des Grands Lacs mu rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma. Twamubajije uko wabona iki kibazo. Manda ya sirimo kurangira nibyo, kandi imitwe irwanya leta ya Kongo iracyahari ntaho yagiye. Ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za EAC mu burasirazuba bwa Kongo. Oya, leta ya Kongo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze, kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za EAC. Ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuzira amahirwe kwebwe n'abakongomani bose, izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri. Ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya EAC ya mbere.
C'est pourquoi je peux dire que peut-être le résultat vraiment est négatif.
Hagati aho hani goma kuri wa gatanu hari hataganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya yase ariko irasubikwa. Nta mpamvu y'irisubikwa yatangajwe. Kugeza ubu haba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri mandi kurikira ya yase. Jimmy Shukrani bakomera. Ijwi rya Amerika igoma.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko rigiye kubakira amazu impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe bari bamaze imyaka irenga itanu badahawe ishitingi zisakara amazu. Uvira Vedaste Ngabo.
Nyuma yaho HCR namwe mashyirahamwe akorera mu nkambi ya Rusenda mu burasirazuba bwa Kongo isuzumye amwe mu mazu yagiye asenywa n'imvura ndetse nashaje ari muri site ya Gatunguru ya mbere, iya kabiri, iya gatatu ndetse na site ya Rusenda. Zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zigaragaza yuko zugarijwe no kutagira aho zirara, kuko umwe mu mazu zari zarubakiwe mu mwaka w'2015 na 2017 amwe yarasenyutse, andi nayo mashitingi aratubagurika, mu gihe izindi nazo ibiti byari bizubakishije byaboze.
Mfite abana, umuryango w'abantu munani, ariko turara mu nzu duhagaze. Inzu yarasenyutse ndetse urabye uhagaze hanze umbonaho ndyamye uri hanze. Nukubwo imvura iguye amazi yose aherera mu nzu.
Mukeshimana Francine ni umubyeyi w'abana batatu yerukaga guhabwa amashitingi yo gusakaza mu mwaka w'2017. Afite impungenge ko uburyo barara bavirwa bishobora guteza impanuka umuryango we.
Mvura iguye mu ijoro mpita ndara nicaye sisibira kuryama, ubuhoho amaze iminsi ibiri. No kugwarangira ngwariremwo ndara nicaye mvoma amazi mena hanze ngomeza mpagaraye imvura nanisa hizo shobora kungwako ikamitana n'urubyaro kuko nta na hamwe mfise mu ngira.
Ilanzi Olivier no mu buserukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda yasobanura ko aseri yabasezeranyije ko igiye kubaka amazu y'impunzi yagiye senyuka kubera imvura.
Byagaragaye ko byukuri amazu menshi yabomotse kandi abantu benshi batangira aho bakiye kumusaya. Dusha bituma hasere na senere bavuga yuko bagiye gusubiramo amazu, tuvuga yuko ibice 80% bigiye gukogwa, bigiye gusubirwamo kugira ngo izo mpunzi zironke aho zikikumusaya. Rero bakavuga yuko bigiye kugwa mu minsi ya vuba kuko biboneka yuko ibyo bikorwa bizogenda kuba ku masite na cyane cyane ku mazu asinzikaye niyazobanza kwanza gushyirwa imbere kubashyikira abandi.
Nubwo hasere isezeranyiza impunzi ko igiye kuzubakira amazu, zisanga yarikwiriye kwiga uburyo yakubaka amazu akomeye kuko iyo yubakishije amahema atobagurika nyuma y'igihe gito ndetse akanaguruka.
Nibyukuri ibyo twasaba HCR na CNR ni dufashe nk'uko bafashe izindi mpunzi z'ahandi batorera umuti iki kibazo asangwa ari uko umurefije abaye ngaha yaratwarananiwe n'uburyo bwo kubaka aho hantu. Babanze basubire bagaruke bige isi badusizemo hanyuma baheze barabe ubundi buhinga bashobora kutwubakiramo amazu ashobora kuba yoshobora kwemerana n'iyisi yaho itika mu gihe cy'imvura kugira ngo amazu ntaze kwame aratugwako. Hasere n'umubyeyi nta kenye nasaba makungu canke bijya bihugu isanzwe isaba imfashanyo badukorere nk'uko bakoreye abandi barifije bo mu bindi bihugu batuzanira amabati.
Didier Numbi wa Numbi ni umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu gushinzwe impunzi mu Rusenda avuga yuko basabye zimwe mu mpunzi amazu yazo yasenyutse kuba zigiye muri centre Eugene ndetse no mu centre d'accueil mu gihe ategerejwe yuko HCR itangira kubakiriza impunzi amazu. Inkambi ya Rusenda muri territoire ya Fizi yarimo impunzi z'abarundi zirenga 2026. Oveda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika tugeze ku mwanya wa siporo. Duhere mu Rwanda, ikipe ya Kiyovu Sport niyo iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, mu gihe hasigaye imikino ine kuri buri kipe ngo iyi shampiyona irangire. Kigali, Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa 24 wari warabaye ikirarane. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itandatu. Ikipe ya Marine FC yatsinze Rutsiro FC bitego 2-1 kuri Stade Umuganda y'i Rubavu. Mukura Victory Sport yatsinze Espoir FC bitego 3-2 kuri Stade Huye Butare. Kuri Stade Golgota Nyagatare, ikipe ya Sunrise yatsinze Tensel FC bitego 3-3. Kuri Stade yitiriwe Pere Nyamirambo, ikipe ya Police FC yatsinze APR FC bitego 2-1. Kiyovu Sport yatsinze Gorilla FC yose ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade Muhanga. Iyi nsinzi ya Kiyovu Sport yatumye ikipe igarura icyizere cyo kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona, bishimangira amagambo umuyobozi wayo Juvenal Mvukehe yigeze gutangaza ubwo yavugaga ko azanyeganyeza umujyi wa Kigali.
Gukitiza umujyi byabayeho n'udushya twakoze muri rekiritema, haba abafana, haba abakunzi ba Kiyovu Sport ndetse n'abandi makipe muri rusange. Kiyovu Sport niyo kipe yagaragaye cyane ku isoko kandi igaragara ku mayere makomeye akenewe. Duvuga ngo hari amaoperasiyo agiye akorwa akomeye, nicyo twabaga twayagize mu ruhare. Ntabwo twavugwaga n'abantu bari bananzi, ariko bakumva ko hari umuntu wakoze operasiyo. Twagiye turekita amazina akomeye, amazina y'abastare.
Undi mukino wari uteganyijwe kwa gatandatu n'uwahuje ikipe ya Rwamagana City na Lyon Sport kuri Stade y'Ingoma. Uyu mukino wasubitswe utarangiye kubera imvura, uyimurirwa ku cyumweru. Icyo gihe aya makipe yombi yaranganyaga igitego kimwe kuri kimwe. Ejo ku cyumweru habaye imikino itatu kuri Stade y'u Bugesera. Ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Gasogi United igitego kimwe kuri kimwe. Musanze FC inganya na AS Kigali ubusa ku busa kuri Stade Ubworoherane Musanze. Umukino wari wararanye hagati ya Rwamagana City na Lyon Sport warasubukuwe, urangira Lyon Sport itsinze Rwamagana City ibitego bibiri kuri kimwe. Kugeza ubu nyuma y'imikino 26 kuri buri kipe ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, ikipe iza ku isonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 56, ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite 53, iya gatatu ni Lyon Sport ifite amanota 52, Police FC iza ku mwanya wa kane n'amanota 45, ikipe ya AS Kigali ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota 43, iya gatandatu ni Gasogi United ifite amanota 39, Mukura Victory Sport ifite 37 ikaba ari ya karindwi. Ku mwanya wa munani turahasanga Etincelles FC nayo ifite amanota 37, Gorilla FC ifite 35 ikaba ari ya 9, ikipe ya 10 ni Musanze FC ifite amanota 34, Bugesera FC iza ari ya 11 n'amanota 29, ikipe ya 12 ni Sunrise ifite 28, Rwamagana City ni ya 13 n'amanota 26, ya 14 ni Marine FC n'amanota 25, Rutsiro FC ni ya 15 n'amanota 21, ikipe ya 16 nayo ya nyuma ni Espoir FC ifite amanota 17 n'umwenda w'ibitego 29. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mu Burundi, ikipe ya Bumamuru yateye indi ntambwe igana ku gikombe cy'uyu mwaka mu mupira w'amaguru, imaze gutsinda Interstar Ziratunga Imana.
Umugwi wa Tigers niwe mugwi umwe rudende wo mu ntara hagati warose uburenganzira bwo kwinjira ku ntambwe ya kabiri mu higanwa ry'Uburundi bwose muri basketball. Muri uwo mugwi babona ko byose bigishoboka kuko no kugera kuri iyo ntambwe nta gihamana cyabayemwo. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyereza uwo mugwi n'umwe mu bamenyereza babunyoye mu Burundi, amenyesha mukamwemwe ntangere ico bakesha ico kibanza barimwo.
Tibikesha abarongoye umugwi wa Tigers kuri bona ko bashizemo ingufu nyinshi kurondera bakinyi bamwe mu batandukanye na kuri no kwitanga kugira ikipe ikine. Bavuga ko muri rusange n'ico tubikesha n'abakinyi kuja hamwe bakumva icyo bashaka n'intumbero.
Mu ndinganizo nshasha y'iganwa ry'Uburundi muri basketball, uko imigwi irenze intambwe ibirekuriwe kongeramwo abakinyi kugira yikomeze. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyesha ko muri Tigers bagiye kwikomeza kugira bazoshike ku ntumbero yabo yo gutwara igikombe. Amenyesha ko bagiye kurondera abakinyi babiri b'abapivo.
Twaragerageje kushyana n'abarongoye umugwi bariko bari sana barabe ko tukoraho abakinyi uko tubifuza n'abari abakinyi babatoroshe kuronka. Yego, umuntu ariko aragwanagwana uvyerekeye uburyo naho twaricaye turagaye n'abarongoye umugwi bariko barashiramo ingufu nyinshi barabe niba byoroshe nyene, ariko barashiko barashiramo ingufu nyinshi cyane barabe ko abakinyi boneka kumva ko bisaba uburyo bisaba ko bahemba bagira iki n'ibindi n'utu duturusha dutandukanye. Bavuga ko muri rusange n'ibyo turiko turajyamo, ariko nawe bakinyi dushobora kongeramo babiri batarenze babiri.
Iyindi migwi yaronse uburenganzira bwo kubandanya ihiganwa n'Urunani, Jimkana, New Star, Lemesha, Lezipo, Dinamo na Kern. Iyo migwi uko ari munani izohura, hasigare ine nayo yongere ihure mu nkino za playoff. Gushika habonetse umugwi uzoserukira Burundi mu nkino za Basketball Africa League. Mu mupira w'amaguru naho, mu gihe hasigaye inkino zine ngo ihiganwa ry'Uburundi rirangire, Bumamuru yatsinze Interstar ibitsindo 5 ku busa yongera amahirwe yo gutwara igikombe cy'uno mwaka. Uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke wogaba ariko kuko Flambeau de Centre bagwanira icyo gikombe nawe nyene yaratsinze Magara Young Boys ibitsindo 4-1. Bumamuru isumbya muri kino gihe Flambeau de Centre inota 1. Izo nkino zine zisigaye nizo zizerekana uzotahukana igikombe cy'uno mwaka mu Burundi gitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika zababaye ba mbere iwabo. Mu zindi nkino zabaye, Kayanza United yatsinze Olympic Star bitsindo bibiri kubusa. Rukinzo itsinda Aigle Noir kimwe kubusa. Atletico New Oil yatsinze Bujumbura City bitsindo bitatu kuri bibiri. Na Burundi Sport Dynamic yatsinze Musongati bitatu kuri bibiri nyene. Vitaro yangarije na Top Junior ubusa kubundi. Message Ngozi nayo inganya na Tigre Noir igitsindo kimwe ku kindi. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ahantu dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara, mbashimiye kuba mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: igihimbaza umusyi kiba mu ngasire. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.